Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba agate kakawe sangwe kaze mu makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera Edi Claude Nazo yakabarije ngiye kwebashikiriza kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agate kakawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
inama yagateka kazi na muntu yawo ni kwiye ngo kugumiza ijisho kubijanye n'ibahezwa yagateka kazi na muntu mu Burundi akona kamo gategwa n'intumwa idasanzwe yawo ni kurikiranira hafi bijanye na gateka kazi na muntu mu Burundi munama yayo igira ya 51 in America bera i Geneva mu Suisse kubwa Fortuné Gaeta Zongo yashikirije icegeranyo cy'uko gateka kazi na muntu kifashe ngo nta kirahinduka kigaragara mu bijanye n'ibahezwa rya kiremwa muntu mu Burundi naho hariho ibyo leta imaze gukora mucegeranyo ciwe Gaeta Zongo aranegura amajambo abiba ugwanko ashikirizwa n'abarongoye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD Gaeta Zongo intumwa idasanzwe ku Burundi bujanye na gateka kazi na muntu.
Malgré les engagements et les mesures prises par le gouvernement,
nao hari ngingo zimwe zimwe zimaze gufatwa na leta ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ntizigeze ritera imbere. Kuva mu mwaka w'2015 harabaye amabi menshi mu kivunga harimwo kubuza abantu ukwishira no kwizana kwaka ubuzima abantu biciye mu bwicanyi ndengera butungane ihagarikwa idakurikije amategeko n'ababugwa irengero n'uyu munsi rero haracibonekeza ababuzwa uburenganzira bwo gukoranira hamwe hakiyongera ko abaharanira agati y'akazi na muntu n'abamenyeshamakuru barenga ijana bari mu buhungiro co kimwe n'ibihumbi by'abarundi amabi menshi y'ihonyangwa ry'agati y'akazi na muntu akogwa n'abari mu nzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure ntiyigeze akurikiranwa n'ubutungane amatohoza kuri ayo mabi ntiyigeze akogwa naho yoba yarakozwe ivyayavuyemwo ntivyamenyekanye nagira mfate aka karyo imbere yanyu mwese kugira ngo negure imvugo zishanishamwo na cane cane ivyavuzwe n'urongoye umugambo CNDD-FDD mu kwezi kwa myandagaro ahamagarira imbonerakure kubandanya ibikorwa byo gukizura mu ijoro no kwica uwo wese ahungabanya umutekano.
Makuru avuga muri politike n'imigenderanire y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gufasha mu kurwanya imigwi y'iterabwoba iriko iragwirirana mu karere akaba yabisabye mu nama y'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU inama yatanguye mu ntango zino ndwi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba kandi yaramenyesheje ko araje ishinga n'ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ya Nairobi yo kugarukana umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Kurikira Evariste Ndayishimiye.
Aujourd'hui le monde est devenu une masse tour où nous assistons nos yeux pleins de larmes à des actes macabres dans certaines nations du monde à cause des guerres.
Isi yugarijwe n'ububisha butandukanye budasiba guteramarira mu bihugu bitandukanye kubera ubwicanyi bukomeye buberayo intambara n'ibitigiri bibandanya kwiyongera by'impunzi bigatuma haduka n'ikiza c'inzara. Igihugu canje c'u Burundi kirabizi kubera intambara za politiki zagiye zirisubiriza zigahitana ubuzima bw'abantu ariko kandi zikanagira ingaruka mbi ku bidukikije. Twifuza rero ko amahoro, umuvukano n'ubutungane biba umwitwararika wa twese kugira abanyagihugu bo ku isi yose bashobore kubaho mu burenganzira bwo kubaho neza n'iteka ry'abantu. Mu bijanye no gufashanya twarakiranye igishika n'iteka ibihumbi by'impunzi z'abakongomani bava mu bwoko butandukanye mboneyeho n'akaryo ko gusaba amakungu gushyigikira umugambi w'amahoro wapfundikiwe i Nairobi kugira uyu mugambi ushoboye gukura abakongomani mu bubabare barimwo. Tukiri muri icyo gisata c'amahoro n'umutekano kuba naje muri ino nama bimpaye akaryo ko gusaba nciye bugufi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riterera mu gutuza imigwi y'iterabwoba itanguye kwisukira mu karere kacu ariko tudasize inyuma no mu bindi bice by'isi.
L'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région sans oublier ceux qui servissent des gens dans d'autres coins du monde.
Inzamba.
Hadu inzamba gateka kawa makuru makuru yaranze inondwi arabandanya abagize leta nshasha y'u Burundi ngo barakwiye kwerekana ubutunzi bafise imbere y'iminsi 15 kugira intwari bere itsimbatare mu gihugu uko biri mu bwizwa shingiro y'u Burundi. Ivyo bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongeshiramwe Olicom gice zo rwanya bajya ibiture n'abasesagura amatungo ya leta ari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa mbere. Kubwiwe abo bagize leta nshasha bakwiye kandi kwirinda kubangikanya amabanga mu gukora urudandazwa huko bibujijwe n'amategeko kandi ivyo ngo bigashobora gushikana Burundi kwiterambere mu gihe abategetsi batobabangikanije amabanga yabo n'urudandazwa. Kurikira Gabriel Fyiri.
Ibintu bya mbere bisabwa nuko kibazo umukuru w'igihugu arashikiriza kijyanye n'intwari bereye abasuma ababandi bakaboko bampemazuzuye abo bantu batabanje kwigizwa inyuma nagenda babwiye ko bitazoshoboka. Arico gituma twagomba dusabe leta nshasha yarayihagiye ubwa mbere ibanze ko bishoboka byose yubahirize ibyigwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95. Iyo ngingo ivuga umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiraganje wa mbere abagize leta n'abandi bose basanzwe bashyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu abo bantu amategeko abategeka ko bagenda kwerekana ubutunzi bwabo. Iyi migwi imeze kudondagura yose mbere mwashaka dushize ko n'abana babo bakiri minere batarakwiza imyaka 18 bategeka guca bagenda kwerekana ubutunzi bafite mu minsi 15. Nagomba rero mutoza dufashe gukurikirana abamenyesha makuru iminsi 15 tiharurira kuntu kitwese yemwe tukabyumva yuko minsi 15 yarangiye bataragenda kwerekana ubutunzi bafite bya bintu by'intwari bere tuko turavuga biba bitanguye kuduca mu myanya y'intoki. Mugabo rero jewe ndemeza neza ko bazobikora kuko ntiyararenga iminsi 15 ashasigaye nibaza ko mwiyindwi bazoza barabatuma ko mwese mudakuranye nyine bariko barabikora. Hanyuma ikindi nagomba nongereko iri tegeko nyine rica rivuga yuko n'abahavuye bateza kuza kwerekana ibyo baronse mu kiringo bari bamaze. Hari ibindi tegeko nimero imwe agakwego gashinze ubusa gatatu yo kuba 31 0 umwaka w'1989 1989. Iyo tegeko rivuga ibijyanye no kutabangikanya amabanga mu ngingo yaryo ya 12 rivuga yuko ata muntu n'umwe afite amabanga y'igihugu ajya mu bintu by'urudandaza. Ariko muha mu byumva biri ko barafatwa bari mu isukari bari mu isima wifuza rero yuko mwiyi leta nshasha ibyo bintu byoshika nk'umugani tubumve bari kuki tubumve bariko barashyira mu ngiro iyi migambi umukuru w'igihugu amazi n'isi ashikiriza yo guteza imbere igihugu kugira ngo nkuko mu kivugo kihari cy'igihugu umuntu wa wose uronke icyo ufungura umufuko wose kandi ugira amafaranga. Mbona kandi ibyo bishoboka nuko abantu bagomba kujya abandi babicaye ko abo bantu bigizwa hirya.
Tukiraho nyene ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rishima ingingo yo kuboza uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu itangazo bashyize ahabona ku munsi wa mbere Lewis Mujarongo ya karere ka Afurika yo hagati. Muri iryo shyirahamwe akaba avuga ko ishyirahamwe arongoye rinegura uwamusubiriye muri icyo kibanza ubona akaba ari Gervais Ngirakubuca. Lewis Muja avuga ko impinduka ishobora kubandanya isubiza inyuma mu bijyanye n'ibahizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Kurikira uwo aserukira ishyirahamwe Human Rights Watch mu gice cya Afurika.
Nous à Human Rights Watch, on va féliciter.
Mushirahamwe Human Rights Watch, turashima ko umuntu nka Bunyoni azwi nk'uwahungabanije uburenganzira bwa kiremwamuntu akugwa mu mabanga. Ariko ntidushima nuko Bunyoni yashyizwe ku ruhande kugira ngo asubirigwe na ndira ko buca. Mushirahamwe ryacu tubona ko atantambwe n'imwe yatewe. Nta kintu na kimwe cyahindutse. Aha turibaza ibibazo bitari bike ku bijyanye n'icyatumye umukuru w'igihugu Ndayishimiye amuhitamo. Turibaza nko ku majambo ashikiriza ahavuga yuko ashigikiye iyubahirizwa rya kiremwa muntu agaca ashyira mu mabanga umuntu muri kahise yavuzwe mu mabajyanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. umushikiranganji wa mbere w'uno munsi akaba yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umwe bwa Burayi kuko avugwa mu mabi yakozwe kuva muri 2015 hakaba hari n'ibindi byaha avugwamo imbere y'umwaka wa 2015 mu gihe yakora mu gipolisi eka mbere no mu biro by'iperereza. Mu ishyirahamwe Human Rights Watch tubona ko ata kintu na kimwe cyahindutse mu gihe umukuru w'igihugu yoba yipfuza guharanira yubahirizwa by'agateka ka zina muntu akwiye kuza arashyira mu mabanga abantu batavugwa mu mabi y'ihonyangwa by'agateka ka zina muntu abantu bipfuza ko mwe nayo mabi ahagarara mu Burundi.
Le fait que ça doit stopper au Burundi.
Nayo yavuzwe mu gisata cy'imibano hariya muri zone ya Musaga ngo isuku rike niryo riharangwa na cyane cyane muri sekiteri ya Gitaramuka iyo zone ya Musaga muri meri ya Bujumbura. Intandaro akaba ari utuzu twa sugumwe tutagibaho kuko twuzuriye rimwe mu muryango itari mike muri ako gace nk'uko abanyagihugu baho babyemeza. Bavuga ko hagati y'amazu aho muri quartier ya Gitaramuka ariho hacitse ubwiherero. Abajijwe intwaro aho kumusaga bakaba birabira hijya kujanye n'ico kibazo cisukurike n'uko twashijwe na Pierre Gahungu.
Iyo segiteri ya Gitaramuka iri hafi y'ibiro vya zone Musaga ari naho harangwa isukurike nk'uko abanyagihugu baho babishikiriza. Amakuru avayo yemeza ko utuzu twa sugumwe twaho twuzuye mu miryango itari mike muri ako gace abana ikanabakoze ngo bikinga gahumbezi bakituma hagati y'amazu. Bamwe mu banyagihugu baho batekewe n'ubwoba muri kino gihe cy'imvura kuko indwara za korera n'izindi ziva ku isukurike zishobora kubinjirana.
Twebwe aho tuba turafite ikibazo cy'ubuzu bwa sugumwe. Ubuzu bwa sugumwe henshi bwaruzuye. Ni ukuvuga rero bwaruzuye. Ni mu gihe cy'imvura abanyagihugu abana bakasaba ibibazo baza kwituma impande y'inzu y'umuntu ni nuko iratwishe hano kuri turi mu gufatwa bamoke bamwe bavuga yuko no kwimuka bagomba bimuke bimukire aho bita mu kinanira kubera iki kubera isuku ikeri harangwa. Abajejwe zone Musaga nta na kimwe ariko aradufasha abana beje kumva kuva twarwaye amakorera twarwaye ibiki bitazi ibyo ari byo.
Abo banyagihugu badumurutokiye ku gikorwa cy'abajejwe intwaro bigira sinda bibazwa kuri iryo zuku rikerirangwa mu karere bajejwe. Bavuga ko icyo kibazo bakiraba minenegwe.
Twebwe hanini rero twifuza yuko abo bajejwe zone Musaga mu badukurikiranira mu kubakurikirana rwose bakatubariza abashefu byo karitsiye ikintu bakora. Nta bikorwa rusange bigira bakora hagati y'amazu baharabwe ntihameze basukure nta suku nta suku no kuri bakamara amazu.
Aho mu Gitaramuka ca Musaga abajejwe intwaro ntibanezwe abo batwara nk'uko abanyagihugu bavyemeza. Twakwiye kuri telefone uwurongoye iyo segiteri ya Gitaramuka ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure.
Kubwo umuhinga rero komko nakuze yanonose ibijanye n'ibiza z'indwara asigura ko ivyo vyatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Akavuga ko ico ari kibazo Leta be n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bakwiye guhagurukira vuba na bwango kugira ntibategwe n'indwara ziva ku isuku urike bakazitira bataronegwa. Kurikira umuhinga konakuze.
Abanyagihugu baragiraniwe n'ibintu bigaragara bagiraniwe cyane cyane nuko ubu batagigiraho bituma ni ukuvuga imyanda, insazi, kura isuku ni ukuvuga gutya hajya bituma insazi zirahava hari uturi dukoko tuja kurya ibyo bitumye ugasanga rero turagarutse tugiye mu ngo z'abantu cyangwa asanga abantu nabo ntibabigira ukuntu biyamamura izo sazi umunuko vyose ugasanga bibatera indwara. Ni indwara nyinshi zitumwe no kubura isuku. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane bituma Leta yategerezwa kwihuta ikihuta vuba na bwango kugira ngo barabazitse bataronegwa nubwo bisa n'ivyarenganye bakaraba yuko aho hantu ubwa mbere abo bantu bashobora kuhaba baravye yuko iyo si yifashe haba ubu muri kahise no muri kazoza bakaraba ibyo shoboka gukorwa kugira ngo abantu bahagume cyane naho babona bidakunda abo bantu bakagerageza kubimura bakabimurira ahandi bashobora kubashira dashira mu kaga ubuzima bwabo. Hanyuma bwa kabiri nuko boheza bagakorana cyane n'ubushyigikaji bw'amagara y'abantu mu byerekeye kurwanya indwara zitewe n'isuku rike. Ni ukuvuga byihuta nuko babaha amazi meza bakarongera bagafata imigambi yo kugenda gutera imiti gupomba aho bituma kugira ngo mikorobe zirimo zipfe hanyuma bikunze mbere bakagerageza no kubaha na ya misarani ikagenda bakayiza bakayiteka uko abantu bakayikoresha iyo yuzuye akaba bayitwara akaja kuyisesa ahantu habigenewe ibyo byose ni byerekeye isuku n'isukura mu gisata cy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bashobora kubikora hanyuma bakabaha ibikoresho by'isuku n'isukura kuko abo bantu baragiranwe gusumbya abantu
omeko nakuze akaba ari umuhinga mu bijyanye n'indwara z'ivyaduka nino ngaha duciye dusozerera amakuru makuru yaranze inondwi kuri Radio Inzamba gateka kawe shimire mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikira nkabanshimiye kandi bagenzanje baturukanije ano makuru Eric Claude nazwe ngira ko ndabashikiriza amakuru makuru yaranze inondwi kandi ndabifurije kugira umunsi w'Imana mwiza.
Ngiyi Nzamba
Nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inondwi.